mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda hano muri saa 18 muri kumwe na Joe Diane na Hazo Ndongo ibiganiro vy'ino mwanya ikaze mwese nshuti bakunze.
Kwa mfashiche kabisa je nuhu na changenda nyewu zinde nga hamara hindi kwa ziviri njia mnyeho nsenga ugina kwa nshiviri mana kura kusubi uka uka mungi uku wabangiri eneza chaadne.
Uyu ni umwe mu bayoboke b'umwigemeze Biyangenda Kumana yaraye atahutse avuga ko inyota yo gusubira kubona umutumba wa Businde bahora basengera ko imbere yo guhunga muri 2013 ari nyinshi. Iyo nkuru iri muzo tugaruka ko handi hato mugume hagufi ya maradio yanyu. Ariko mbanze ndabwire muri make ko perezida wa Misiri Abdul Fattah al-Sisi yongeye gutorerwa kindi kiringo cha kabiri cy'imyaka 4 nyuma yo gutsinda n'amajwi 97% mu matora yo mu ndwi iheze nk'uko ibiharuro byavuye muri ayo matora bivyemeza. Perezida Donald Trump wa Leta Zunze za Amerika yabaye mu bambere bamukeza abicishije kuri telefone mu kiyago bagiranye kuri no wa mbere. Abategetsi babiri bemeranije ko bagiye gukomeza imigenderanire hagati y'ibihugu barongoye, ariko naho Sisi yatsinze urukomba azi abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe bavuga ko ari amajwi batabona neza iyo yavuye harenga umuliyoni. Hayo majwi iyo bayatowe n'abantu batari ku ntonde z'amatora. Anye politike batavuga rumwe na leta bari basavye mbere ko ayo matora yo hagarikwa nyuma yaho bamwe muri bo bavuye mu higanwa abandi barahagarikwa. Winnie Mandela mutambukanye wahoze ari perezida wa Afrika y'Epfo nyakwigendera Nelson Mandela yaraye yitavye Imana. Madamu Winnie ashengeye afise imyaka 81 nyuma y'umwanya utari muto yaramaze agwariye mu bitaro vya Johannesburg muri Afrika y'Epfo. Iyo nkuru yatangajwe n'umuvugizi wiwe yababaje benshi bamufata nk'intwari mu ntwari. Winnie yubakanye n'umushinga ntahe wiwe Mandela mu mwaka w'1956 bahava barahukana mu mwaka w'1966 hari nyuma y'imyaka ibiri. Nelson Mandela abaye umukuru w'igihugu wa mbere w'umwirabure aramukijwe Afrika y'Epfo. Mu masaha ari imbere turashira kwa ka video kiwe kuri Facebook yacu ariyo VOA Radio yacu. Radio ijwi rya Amerika murayumva kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Ahandi musanga ibiganiro byacu ni ku rugagwa internet kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vwa.com na ku rugagwa Facebook adresse yacu ni vwa radio yacu. Ikiganiro ni wanyu muntara.
Wanyu muntara. Hanyu muntara.
Nikiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Hanyu muntara.
Nakajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba nikambi kugira yagira abantu ko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Hanyu muntara. Nicanyu.
Nongere ndabahikaze abayoboke b'inyigisho z'umwigemeze Biyangenda Kumana bagera ku 99 baraye bahambije abandi bagenzi babo 1604 batahutse ku munsi wa Mungu. Muri aba 99 batahutse ku ejo kuwa mbere 517 binjiranye ku mupaka wa Kanyaru muri commune ya Busiga y'intara ya Ngozi. Mugenzi wacu Jean Bosco ndarurinze Ingozi igihe yababona bamugiye ko bahimbawe no gutahuka, ariko imvugo sigitumye batahuka ziracari zibiri. Muravyumva mu nkuru yaduteguriye.
Abayoboke baze Biyangenda Kumana 517 batahutse kuri uyu wa mbere bashyitse mu masaha yo mu gitondo n'igihe cy'isaha 2:00 bagize urugendo rw'ibirometero 5 uva ku mupaka gushika ku ishure ritoya rya Mparamirundi muri komine ya Busiga. Muri icyo kibanza niho bacumbikiwe mu kurindira ko intara baturukamo ziza kubatora. Icyatumye bavaye Kongo nicyo cyatumye bahitamo kuva mu Rwanda bagataye iwabo nk'uko babandanya babivuga.
Hariho ibyo kutwandika bakoresheje n'ubuhinga bw'ikoranabuhanga bwabo bugeze kure cyane tutigeze tunasobanukirwa.
Ku bisanzwe tugeze mu Rwanda twibwe tukiri ni Kamanyora, hari ikintu bari bazi ko tutemera registrement biometrique.
Hari n'ikindi cyavuzwe kuva ku munsi w'Imana n'abari bacumbikiwe mu Bugesera n'ubu kigaruka ku gihugu cy'u Rwanda
baraza bagaca mu bantu kumva ko bari ko baravuga amajambo y'ukurondera imisore ngo bayijane kuyihakazi ka gisirikare natwe tukaba tuzi uko atamurundi aje gukora mu gisirikare cy'u Rwanda twashye twibaza yuko bashaka kujana abantu kubakoresha mu ishamba hama base bakora imigambi idatomoye
n'eshi atubwiye ati mutegezwa kuja kugwanira igihugu cyane tukavuga tuti none nka jewe narahunze n'ivyo mugabo ntisabavyeye none je ndahitamo kuja kwicamana
abatahutse kuri uyu wa mbere bavuye mu ikambi ya Nyanza batahukiye rimwe n'abavuye mu ikambi ya Nyarushishi bavuye mu makambi abiri byavugwa ko acumbikiye misiyoni n'inkumi ikibasha yacaguye mu bandi vyaranaboneka ko mubaciye ku Kanyaru harimo ugwaruka ariko harabonekamwo abakuze n'abana nabagije iyo misore igituma ikirego cyo kubashwaburira mu bagwanyi kitigeze cyumvikana bakiri iyo bahora
ntukwagiriza umuntu ikosa agira gukorere kandi ari we akufite kububasha
oya biragoye kusoro usohora ibintu bivugira ahantu ngaho muri icyo gihugu nyine ntumenye ngo ishobora guhinduka biragoye byabaye byiza yuko umuntu abyihoreye kugira ngo avemo kwega kiri hariya byagava bizana isura mbi batugeze no twagwiza kubishikiriza kwa iyo ngwana nyamukuru yabaye
uyu avuga ko icyo kirego gifatiye ku makenga
n'amakenga kubera uko kuntu batandukanya abantu kandi nibaze neza yuko ntawe bo baratumbereye muri abo barakivuza ati twutware mu bagwanyi gusa ahantu iyo habaye urumva ivyaho
n'abavuga ko banse kwakira izo nyigisho za gisirikare aho bakiriwe mu bajeje intwaro basa n'abatarashyira amakenga uyu ni Anicete Ndayizeye buramataru w'intara ya Kayanza aho yariko yakira abo mu ntara yiwe kuri uyu wa mbere
bari barabacaguye ico nagomba mpereze ko nico nyene hahagira muri mwebwe uwo bayumvira n'umusegonda n'umwe guhungabanya umutekano kubera amajambo y'abakuye yo hakurya kubera ibyo bayatumwe twagiye tubabwira ko mu Kayanza mu gihugu igihugu cyaririwe yuko atantambwe n'imwe azotera ibyo batangwe gukora zibuhungabanya umutekano bizoherewe kandi bizohererewe nyine
n'abakiriwe ku mupaka wa Kanyaru basabwa na buramatari w'intara ya Ngozi ya Rubere Nduwimana gutekana iyo bazoshikira
icyo twabasaba rero ni uko bashitse icya mbere ni uko botekana icya kabiri bagakorana n'abajeje intwaro kugira ngo kumbure ntihagire ugira ikibazo cyangwa kiriya nicyo cyane twabasaba gutekana
barashima ko bakiriwe mu mutekano ariko hari ikintu zo kimwe basaba babona ko cyo bafasha gutekana ku mutima
je kabisa nk'ubu numva nawe yisaba ati mumfashije ati mumfashije kabisa je nk'ubu nkaca ngenda nk'ibuzinde nkamara nkindwi nka zibiri ndyamyeho nsenga kugira ngo nshimire Imana kubera ko nsubiye kugaruka mu gihugu uba bangiriye neza cyane
iyo ndeka yewe nk'iyo ndwi imwe na jewe akandeka nkaryama neza gatoye nkaruhuka kuko ndaroshe wabo ndaroshe mugano gende nyakandeka nkaryama gatoye nkaruhuka kuri uwo musozi nkashimira Imana kuko niho naho twapfuye nsubire ndaharabe hoho
nabaje uyu mwigeme nimba atari banga aho inararibonye mu kwemera kwabo zeri yangenda ku Mana yo bari
yewe icyo kibazo kubwanje cyo nta nyinshi ndagifite kuko sinzi ahantu hari
umuheruka kumubona nkajya
icyo kibazo je nta nyinshi ndagifite kwe
tubamenyeshe ko abajeje intwaro n'umutekano mu ntara ya Kayanza bamaze kumenyesha ko biteguriye guhangana n'uwo wese yosubira kujya gusengera mu kibanza cya Businde cyugawe na leta yamara baba baciye ingozi cyangwa mu Kirundo bavuga ko batadoroka ku kwemera kwabo bati hakutakaza umutima wotakaza umubiri ingozi uburaruko bw'u Burundi Jean Bosco Ndarurinze ijwi rya Amerika
Jean Bosco Ndarurinze yarakoze kuri iyo nkuru yadutunganirije mu gihe rero mwumvise abatari bake muri ayo bayoboke baze yangenda kumana batahutse bavuga ko batahutse bamwe bemeza ko batahutse ko bari kwashigwa mu mirwi igwana igihugu cy'u Rwanda kirabihakana mu kiganiro na mugenzi wacu Assumpta Kabuyi umuyobozi w'igisata c'impunzi mu bushikiranganje buraba iby'impunzi mu Rwanda rwa Hama Jean Claude yarabigarutse ko reka dusubire turatega amatwi
aho bishingiye tumaze iminsi ngira ngo murabizi tuganira na ziriya mpunzi kubera ibibazo zifite by'imyemerere so bagera aho bavuga ko babona amategeko y'u Rwanda batayashobora bahitamo gutaha ari byo twabafashijemo kubageza kubaka igihugu cyabo kumashira mu gisirikare nta shingiro bifite ntabwo twabuze abanyarwanda dushyira mu gisirikare ngo tujye gufata abarundi bafite imyemerere itasobanuye
umubare wose wari uteganyije kugenda kandi warangije kugenda
abo twari dufite bagiye
ejo hari hagiye 600 ba gashora uyu munsi bakomeje
ya uyu munsi bakomeje abari bacumbikiwe Nyanza na Nyarushishi muri Rusizi bose bagiye
ni ukuvuga ngo umubare w'600 byari byinjiye mu Rwanda byarangije kuhasohoka
byose byagiye rwose byatashye ibyo bavuga ni byinshi ntabwo tujya tubitaho igihe cyacu
Ito kiganiro rwa Hama Jean-Claude yakigiranye ku munsi wejo na mugenzi wacu Assumpta Kaboyi yumvise ko abo bavuga bariko baratahuka amaze gutahuka batahutse ku munsi wejo wa mbere mukanya duca dukubitsa muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo Afasoni bakora ubucuruzi hagati y'ibihugu bitandukanye bigize akarere ka Afrika y'Ubuseruko bavuga ko bahura n'ibibazo bikomeye harimo kuba hari ibicuruzwa babuzwa kwambuta ku mipaka itandukanye n'ikibazo c'imisoro idasobanutse bagenda basabwa na zimwe muri services zikorera muri iyo mipaka itandukanye ibindi kwino nkuru muravyumva muri ino nkuru twateguriwe n'umumenyesha makuru wacu muri Congo Vedaste Ngabo
Simiri Melania numugore ukora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka mu karere k'ibiyaga bigari akorera ku mpaka wa Kamanyura na Bugarama ndetse na Cibitoki avuga yuko bafite imbogamizi ku bucuruzi bwabo kuko hari ibicuruzwa batemeregwa kwambutsa ku mpaka biva mu gihugu kimwe bijya mu kindi
tugenda mu Rwanda bakakubwira ko umuceri w'i Kongo ndi wagundagwa kwinjira mu Rwanda tugenda mu Rwanda bakakubwira ko amavuta ndagwa yemewe kugenda mu Rwanda yova muri Kongo igihe tuhaye abasore amavuta batutambukiriza bakatwiba amavuta umuceri bakaza kuvuga ko nabakuru nibo bawunyaze ba Rwanda Revenue banyaza umufuko w'injanga w'ibiro 35 ndahomba kubera kumbwira ko izi njanga zirikomoka zigenda mu Rwanda zivuye mu Burundi bari kwibaza ko twebwe turaba gute
tekupewa bele nawe umucuruzi wo muri aka karere ka Kamanyura yemeza yuko ubwinshi bw'imisoro itagira ibyemezo basabwa bavanye ibicuruzwa birimo pasteke n'ubunyobwa mu gihugu cy'u Burundi babijyanye muri Kongo bituma binjira mu gihombo
kuri frontiere y'u Burundi nayo tukagendayo kurangura ibiashara imisoro yabaye myinshi cyane imisoro ukagura ibintu bya 20 cyangwa 50 ya marundi ukasora yani 20 uyu akazaza na 2000 furabu kandi undi aje zana 2000 kandi undi aje zana 5 imisoro iri myinshi cyane mu Burundi kandi naho uri gusora ndatagitse bakuhaye
ku ruhande rw'abagore bo mu Bugarama ho mu gihugu cy'u Rwanda kora ubucuruzi bwambikiranya imipaka kwa Sanze Kamanyura nabo bashira imbere ikibazo cy'umupaka ufungwa saa 12 ndetse no guhotegwa kwa rimwe na rimwe iyo bageze mu masoko yo muri Kongo
tugenda twateje amarese pass twagera mu isoko wajya kubona ukabona umuntu araje ngo itaba hariya mu biro ese nitabe mu biro gukora iki ngo genda ngurabimenya ruko chef akubwibyo ujya gukora rimwe abandi bacuruzi tumaze kumenyana baho mu iryo soko bakamvugira bakavuga ati uyu mumama asanzwe aza mu iri soko afite ibyangombwa bye byuzuye aba yateje ku mupaka ikindi mujya kumubaza mu biro ni igiki bakanjyana ku ngufu bangezayo bakambaza nguru umunyarwanda ndi umunyarwanda zana rese pase nkayibahereza namara kuyibaha ngo ubundi kisi cyo cyangombwa kikwemerera kwinjira mu isoko Habwira hari ikindi cyangombwa cyungirije resepasi ngo hoyango twebwe dushaka ikindi cyangombwa kikwemerera kwinjira mu iriso icyo kintu cyaramyubeye mbere kako mba nateje bakanga kubyumva bakandekura ruko ntaza amafaranga hari igihe bakwaka n'10,000 biterwa n'ukuntu n'uhuye nawe
abagore muri Kongo no mu Rwanda bakora ubucuruzi buciriritse bwambukiranya imipaka bahura n'ibibazo muri aka kazi bakora bonyine ahubwo n'abagore mu Cibitoki bakorera ubucuruzi ku mipaka bahamya yuko kuba hari ibicuruzwa birimo intoryi itomate ndetse n'imbuto bangirwa kwinjiza mu gihugu cy'u Rwanda no muri Kongo byatumye imiryango yabo yinjira mu bukene bw'ifaranga Niyonkuru Marie Goretti asaba abayobozi mu karere k'ibiyaga bigari gushakira umuti ibibazo abacuruzi bateriritse bahura nabyo ku mipaka.
Abacuruzi bato bato bakagombye kuronka amafaranga yo gutunga umuryango, umuntu agatunga abana agatunga n'umutware we, ugasanga umuntu arose amafaranga yo gutunga umuryango ariko ubu ngubu ntabwo bigikunda, tubayeho nabi cyane. Icyo mbona ni uko bogabanya bakaraba nimba ibyo bidandazwa atacyo byokwica, bakaraba icyokorwa kugira ngo ibyahora biba kera ubu ngubu byongere bihabe, kuko turabona yuko turiko turahomba, ntabwo turiko turabona ingene turi bubeho kubwira ibyo bibazo.
Mu rwego rwo gushakira umuti ibibazo abacuruzi bakiriritse bambukiranya imipaka mu karere k'ibiyaga bigari bahura nabyo, ishyirahamwe rya Benevolencia yenda rihugurira aba bagore uburyo bashobora gushikiriza abayobozi bo muri aka karere ibibazo byabo babinyujije ku maradiyo ndetse n'imikino itandukanye. Bedatse Ngabo ku bw'Ijwi rya Amerika, Kamanyura mu ntara y'Amajyepfo.
Pedestin Ngabo warakoze misi yose nkano masaha nk'uko mubimenyereye n'ikiganiro c'abanyedini. Uno munsi mugenzi wacu Diane Ndonse ari kumwe n'abatumire biwe mu gice ca kabiri bagaruka kuco abanyedini bagona ku gukoresha uburyo butandukanye mu gutandukanya ivyaro. Reka twongere tumuhe ikaze twibutse abo bari kumwe.
Ego Diane nini nahazwe, turi kumwe na Sheikh Haruna Nkunduwiga umwe mu ndongozi z'abayisilamu mu Burundi. Turabaramukije.
Turabaramukije n'amasaba turi kumwe na basana batumviriza.
Twakire na Patiri Pierre Sengiyumva umwe mu bajejwe ubutumwa bw'ingo n'imiryango muri Diocese ya Bujumbura, na mwebwe turabaramukije.
Mwaramutse cyane.
Twakire na muganga Deogratias Ntukamazina yanonosoye ibijanye no kuvura indwara z'abakenyezi, akaba anatanga n'inyigisho mu isengero Fekabu. Namwebwe turabaramukije muganga.
Amaro neza.
Duhaye ikaze n'abatwumviriza ku Ijwi rya Amerika, aho tuza kubandanya ku kiganiro kivuga ku ikoreshwa ry'uburyo bwo gutandukanya hamwe no guhagarika imvyaro nk'inyishu yo kugabanya umurindi w'igwirana ry'abantu, aho indongozi z'amadini n'amasengero zidahuza n'ubuvuzi ku buryo bukwiye gushyirwa imbere mu kugabanya iryo gwirirana. Mwebwe murongoye amasengero n'amadini, mwaravuze ko namwebwe mwegwa n'ikibazo cigwirirana ry'abantu hano mu gihugu. Inguvu zanyu zihagaze he mu gukinga ingorane zizanwa n'iryo gwirirana idasanzwe ry'abantu?
Bwa mbere ho umuntu yavuga yuko inyigisho ni misi yose kandi nukwamiza ko umengo intwaro ibyivuga bavuga bati mu byara mushobora kurera. Mugaje n'amariko navuga nti uvuze ngo byara bushobora kurera, iryo jamba bushobora kurera hari usanga ritari mu kibanza kibereye. Uwo munsi ashobora kurera umunsi, ejo ngasanga ntashobora kubarera. Hari n'umuntu ashobora kubyara umwe akamunanira kurera. Ibyo kandi turabibona. Uko urashaka kufisa uburyo uyu munsi ejo bukagenda ugasigara uza gusaba. Nico bituma uri kurigisha abantu uko usaba kuguha babiri cyangwa batatu cyangwa batanu cyangwa 10 nkuru kayivuga. Unayisaba nuko ikoronsa nyine n'izo kubabeshaho. Ariko cyane cyane dushamo imbere inyigisho kugira ngo abantu bamenye ejo hijya yejo. Umaze kubona ko abantu batangwe gutumitana cyangwa bamwe batangwiye kurimira mu mifuko bakaritera ibiharage mu mifuko, abandi bagakuranwa umubwa ngo jewe ndi makugatasa undi ngo zorima kumpeshi. Urumva ko hariho ibibazo biri kubiraza. Duteza gutorera umuti natuye mu buntu mu byanyu no kwemera Jesus Kristo ko torera umuti, tukaba hariho izo nyigisho kugira ngo bamenye icyo bashobora gutora muri ibyo byinshi biri imbere yabo.
Yego Patrice Pierre afite cyo agira bivuge ko
hari icyo twebwe tuvuga kuba umubyeyi w'ibanga. Ica mbere
umubyeyi w'ibanga ni kuvuga iki?
Nibyo ngira mvuge. Kuba umuvyeyi w'ibanga nuko ushira imbere ibintu bine ngiye kuvuga. Icya mbere nuko imbere yo kurondera umwana ubanze ukaraba ukwemera kwawe. Kwemera kwawe kukurekurira iki? Amugaheza ukarondera uwo mwana. Atwebwe abakatolika nuko ushaka umwana umurondera muri cyo giye kibere utamushaka umwana naho ukaheza ukisonzesha iryo banga yo kurangura rituma haboneka umwana. Ubugira kabiri kuba umubyeyi w'ibanga ni ukubanza ukaraba ibintu umwana azokenera. Umwana azokenera iki? Azokenera kuvuzwa, azokenera kujyanwa kwa muganga, umwana azokenera kwiga, azokenera ibizo mutunga kugira kure. Ibyo byose umuntu arabanza akabiraba imbere yo kurondera uwo mwana. Ubugira gatatu kuba umubyeyi w'ibanga ni uko umuntu araba imico yahari. Imico yahari mu twebwe abarundi dufise imico y'uko umuntu agize ubugeni aronka ikibondo, aronka umwana umwe babiri cyangwa banga bivanye uko ubwo nyene bavyumvikanye. Ngo tugiye mu mico y'ibindi bihugu hari ahantu umwana yahindutse ingorane. Twebwe rero imico yacu si y'umwana singorane. Umwana n'umuhezagiro kandi bica bijana n'ukwemera kwacu. Hama ubugira kane umuntu icyaza kuraba amaze kuvuga ukwemera kwiwe araheza agacaraba rero amagara meza y'umukenyezi. Ibyo byose umuntu aca biraba. Umuntu agize ati ndonka abana kandi uwo bareze nawe ariko asinze karamo buzima bica bigorana. Ibyo byose rero tugiye kubishyira hamwe byose byatuvuga duti none Imana yategekanije. Icyo Imana yategekanije umugore yaramuhaye ibihe byo gusama imbanyi n'ibi atari byo gusama imbanyi. Umugabo n'umugore rero nibicarane binjire mu byo Imana yatunganije ama baheze batore bo nyene abana bifuza kwibaruka bisonze ibyo bintu byose navuze byo kuba umubyeyi w'ibanga.
Mbika ko
yavuze shehe by'ukuri ivyo byintu ze by'ukubona navyo minsi niki na patri yabigarutse ko nibaza ko bigoye biragoye kubera uvuze uti aze uci yihangana si wose wishobora musanzuro n'Imana ari nyubwo n'umugore ishira hibanga ati muzi murondoke nirindi rya kabiri yuko batetse kunezerano none iyo mushinga nawe n'iyo mukenyezi wiwe ambabonana igihe cyose ashaka umwana oya garabona na kesha dawe batashaka ko baronka umwana n'icyo gibaca bakora iki kandi umugore ashobora gutwara imbanye naho rero umuganga ati korera akavuga ati rero imbwiye mubonanye mudashaka umwana koresha ubujyo ubujyo rero nkuko yavuze ni bwinshi ubwo bw'imico kamwe ni bwinshi ariko navuze ko benshi batabishobora hanyuma
yego ndabunganye patiri muravuze muti personi n'umukinga ntahe bakuye kumvikana ati bakamenya yuko hari gihe nyene badakuye kurangura mabanga yabubatse kubera yuko ari umukenyezi ashobora kuba ari mu bihe byo gusana imbanyi mbega nk'igihe nk'umugabo ashobora kuboregwa agashobora kuba yanyoye tuyoga ama ntibikunde ko ashobora kwihangana ubwo nkabo ntimushaka kubahanura ko bakwiye kuhabwo kuja kuri imiti kwa muganga.
Murakoze cyane twebwe abakristo turafise amabwirizwa y'Imana ama twebwe abakristo turafise no vuga nti indera Imana idushira ko kubw'ivyo Imana idusaba harimo kwirera rero webwe abantu b'abakristo tubahamagarira kwirera kugira umuntu abeho nk'uko Imana imushaka ni nacyo gituma muganga kare yatubwiye ati gicumuro kimaze kuza ibintu byaragoranye Imana nayo yacirungika Yesu kugira zanurukiza aho ari hagiye gicumuro n'uvuga Imana yo nyene ibintu byayiraze ngene bipanga Imana webwe rero uno munsi abantu biga nk'ubu buryo kama turababwira indero babanza kwiha no vuga nti kugira wiga ubu buryo kama twebwe twemera twigisha umuntu abanza kwirera wenyene abo bidakundiye kwirera niduca tubaheba kuko ni Imana ntiyabahevye duca tuguma tubengenga gushika mu gihe bazo bitahurira hama bagaheza bakaza ni naco gituma nasaba n'abaganga ahubwo abaganga bo dufasha cyane kumvisha abo bantu badashaka kugira akigoro mu buzima bashaka ibintu byoroshye muri byose nyorohereza gacagenda kwa muganga umugabo twashwanye shiriramo akanyuzi ntazosubira no kumbyara ku mwana gacusanga baciye hari abaca bamumviriza bagamutuma n'umugabo akaza bakamushiriramo n'umugabo bavyemeye ubwo hariyo n'abandi baca baborohereza uko nyene ubuzima bworoshye
twebwe
rero ubwo buzima bworoshye gutyo Imana ntabwo yadutumye we yadutumye ubuzima bwo kwigora kugira turangure icyo Imana ishaka icyo Imana twebwe yadutumye
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye twijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuvisa inzwi gushikisa inzwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara.
Mu Burundi gitigiri kinini cy'abantu n'abakirisa mbega ubwo buryo abaganga bahanura byo babyiza babwigijeyo hama bakigisha rero ubyo abakirisu basanzwe bitayeho no madini numva arico kimwe mu bayisilamu bakashiraho ubwo buryo kama
gogora abantu izo zo guharura si bose babishoboye ubwa mbere nabo babishoboye birabananira kubera umubiri w'umuntu urahindagurika uhindaguritse rero ntushobora kumenya naho hera guharura ugasanga mukeneza arasamye nkuko ndabivuga ubwo buryo bwa none dukoresha kwa muganga nibwo mbona by'ukuri gushobora gufasha rero n'ubwo amasengero avuga ubwo bundi nk'uko bavuga ngo nubwo Imana yemera nibwo zo kuvyemera nti kumbure nini ni umuntu wese abavyumva mu bisanzwe naye handi bwiye kuvuga ngo baharure by'ugora cyane
yego abarongo ya masengero n'amadini bivuga ko iki kuri ibyo kuko ntimubihuriza hafatwa iki
yego nagira nshimire muganga hariho uburyo twita nk'ubwo bw'uruziri kugendereza uruziri ntawe bihuriye no guharura ni umukenyezi yira bibiri ko bimubako ama ivyo yabonye ku kwezi kwa mbere agasubira kabibona ukwezi kugira kabiri kabibona ukwezi kugira gatatu kwezi kugira kane kugira gatano akamenya ati mbonye iki kimenyetso nico gusama imbanyi mbonye iki kindi sico gusama imbanyi Suguharura rero cyo nagomba ngitange ku muco gatoyi kandi ubu mu Burundi mu madiyoseze yose bariko bavyigisha ukeneye kuja kubiraba araheza asimbe bamurangire aho bariko bavyigishiriza
yego ndababaye
urakoze ndabishaka kanungene na kuri ico kuko Imana yaduhaye ubwirenge nk'abantu dutandukanye n'ibiko kugira ngo tubukoreshe
yego mu gutera dusozera ikiganiro muganga Deo yavuze ati umuremera yuko abaganga bafise ubwenge buva ku mana mbega muhitamo kwizera ibyo byo mu isengero byo muvuga yuko biva ku mana hama ibyo abaganga nabyo bikagera ahantu ntibironke ikibanza byinjiramo ni kuvuga uno munsi muhitamo kwizera ivyanyu ibyo ijambo ry'Imana rivuga canke ibyo abaganga
bifatiye ku mana byo nyine
kuko muganga Deo yavuze ati ubwo buryo kama bufise igitigiri kinini cy'abantu babusamirako kandi kwisuzuma bobo ntibizeye abantu bwabo ko bashobora kwisuzuma
njye aho natanga akaro gatonya cyane gose Imana yaraduhaye mu bwenge ubushobozi bwo gukora ibigwanisho mugabo uravye nyina abantu bakoresha ibigwanisho ntubwo ngo nuko Imana yaduhaye ubushobozi buko cyangwa ubwenge bwo gukora igwanisho ugasanga ugiye kwica umuntu muri kumwe ibyo ni ibintu nkuko umuti uvura no kwicurica je mu byo n'izi bintu bitashimi nge mu mujyanyu wakorushakashatsa ukavangavanga ibintu hari ibyo ushaka guterateranya ukaba umuti wo kuvura malaria mugashaka kubiterateranya bikavyo kwica kandi umuntu n'ukuvuga ko n'ubuganga turagushigikira kuko umuntu agwaye nitumeze hari abandi mukwemera ko bavuga ngo ntutanga amaraso ntuje kwa muganga ntugira gute ngo ntunye imiti ntibirimo kuko Imana yabahaye ubwo bushobozi kugira ngo bashobe gufasha abantu kugira ngo bungabunga amagara yabo mugabo ariho rero n'ibindi bimwe tutayiza mu cyo turekerana nuko abaganga bari ubushobozi cyangwa ubwenge tuteza mu cyo tubikwikira kuko Imana ibahaye
iyo miti misanze ntiyica nsubira mu miti yica ngo yakoze ngo yicarane oya imiti yakoze nkuko yakozwe imiti ya malaria nkuko yakozwe antibiotics nkuko yakozwe ibiti imiti yasuzumwe neza cyane nico gituma yashyizwe ku isoko mpuzamakungu kugira ngo abaganga bayikoreshe amuti ujyaho n'umwe atawusuzumye ngo arabingaruka bizaba barashobora kwerekana ko akabona ati abati bawufashe kumbura hari ikibazo bakawukurako igihe kihari babona kwimeze neza
oya urantunga umuganga ico tutumvira niko si cyo kuvuga ko umuti ukizushura no kuyica nk'ubu uyu muganga ubwiye umuntu ati kinine icyo wa muti uvura malaria urafatike ibinini bitatu ku munsi cyangwa kimwe ku imama saa 8 ufashe bine mu gihe kimwe umuntu ashaka gucagira ko urumva niko nashatse kuvuga mu bariyo ntumbero ni muri iyo ntumbero ujya muti nyine ukiza ufashe mu bundi buryo ushaka kwica ruwo nyine ukoze kurikura gukiza
ubuvuzi ntibubuza iyo miti ubwo buryo kama ariko kandi kongerezamwo nubwo buryo
je no vuga nti hari ibihugu byinshi bahisemo gushira imbere ubwo buryo kama nko mu gihugu cya Ile Maurice ko buryo kama barabyigisha cyane kandi ku rugero rwo hejuru cyane kandi na leta ikabashigikira twebwe rero ikintu twosaba ngaha mu Burundi nuko leta ababishyizemo ijambo bo dufasha ubwo buryo kama bukigishwa cyane bakadufasha kubuha ingufu nibabandanye bavuga ngo ntacu bumaze ngo nta buhari kandi tubona abantu bari ko babyiga kandi bufitiye akamaro kandi tubona n'abaganga bari ko babyiga bufitiye akamaro rero tubone ikibanza cyabwo hama ubwo bundi buryo buva ku bushakashatsi twe tubita mbere uburyo bw'ubuhingurano abantu ni haba hariho mu Burundi abantu batemera icimani babwira bakabukenera nabo kumbura umuntu yo bareka batemera icimani babwira mugabo twebwe nk'abemera Imana icyo dushira imbere nuko haranguka umugambi w'Imana ugijanye naco n'ubwenge Imana yaduhaye Imana niyo yaduhaye ubwenge tubukoreshe abaganga ubwenge bawufise kuko Imana yabubahaye nibo batsubunye n'icyo busubira gukora nabo nyene badufashe kugira umugambi w'Imana uranguke cyane mbere yuko aranguka umugambi umuntu yiyumvira we ku ruhande rwiwe ashira imbere icimani dusaba
reka duhe ijambo muganga
tuzogaruka kuri ico kiyago rero tubandanye tukinoganza dushimire Diane ndonse n'abatumire biwe bari kumwe bakaba ariko baragaruka kuco indongozi z'amadini zigona ku buryo butandukanye bwo gutandukanya ivyaro nuko rero Innocent Kimenyi yegeranije amajwi hamwe na ingenieur Joe yashikanye ahiwanyu bifatikanije na Joe Diane nahaze twari kumwe kuri micro tuyifurize kuranigwa mu banyu no mu vyanyu mugire umunsi mwiza masaha ari imbere muze kukurikira ibiganiro bitandukanye by'ijwi rya Amerika muri byo hariho ikiganiro muri sanga mukurikira kuva saa 10 gushika saa 11 gihe cyo saa 12 haza ko ari amakuru avugwa mu Burundi gihe cyo saa 1 n'igice na haza ko ari amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika mururanikwe